abarundi bagera kuri 30 bagizwe n'abagabo n'abana b'abahungu bagejejwe ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda mu gasenyi. Aba barundi babwiye Ijwi rya Amerika ko birukanywe kubera badafise ibyangombwa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Hari bake bagira kuri 30 barimo ugwaruka bagize n'ugwaruka n'abantu b'abagabo ariko bakiri bato ubona ko ari imyaka 30 gushika 35 n'abana bari mu myaka 15. Hano twasanze ku mupaka wa Gasenyi ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda imodoka ya ni mu karere ka Bugesera mu Rwanda yarije kubashikana ku mupaka, aho rero baca bashikirizwa abajejwe umutekano w'u Burundi igipolisi kirabizwa imbibe kama bigacake batubiza iwabo. Benshi muri bo rero abo twashoboye kuvugana usanga ari abava mu ntara za Kirundo. Kirundo ni intara yegereye akarere ka Bugesera ko mu Rwanda, nayo nyine iri mu karere ka Bugesera ko mu Burundi. Abandi nabo bava mu ntara za Ngozi. Bose rero batubwiye yuko atabya nk'uko bari bafite bagenda babafata aho bariko barakorera abo bakora ku mirimo yabo bakabatwara atakin na kimwe batwaye, babona ko bacyafuye bakavuga yuko n'amatungo yabo ata na kimwe bashoboye gutwara, kandi nabi wabo abo bari basigaye mu muryango batashoboye no kubasegera, ahubwo basabadingene badusubira gutora ibyo bintu byabo n'ingene badubona ibyangombwa, kuko mu Burundi kugira ngo uronke icyangombwa urinda kuva mu ntara yose urimo ukajya i Bujumbura. Iyo ni intambamyi ikomeye kuri bo, kuko usanga bibasaba amahera y'itike, amahera y'amahoteli no kugira abadusubire kugaruka mu Rwanda rero gutora ibintu byabo bamaze kubona ibyangombwa.
Ese Tabita, abo mwavuganye bakubwiye ko bakoraga iki mu Rwanda ubusanzwe?
Bamwe batubwiye yuko bambwiye yuko bakora akazi k'ubutaki, rero no kuvuga gutwara amakinga bunguruza abantu ku makinga bakaba amafaranga. Abo n'abashyitse mu Rwanda kera harimo abashyitse mu 2003, abandi nabo bakavuga yuko hariho nk'umwana w'imyaka 13 yasiguye yuko yahora aragiriye inka umuntu ukabona ko ari umwana atigeze no mu ishuri bari yavuye mu Burundi batwawe n'uwundi Murundi wowe yagenwa mu kwezi kwa mbere. Hari abandi bambwiye yuko bari basanzwe bisumamwo bikorera imizigo, abo bose rero ngo bagenda babakura ku buzi barimwo bagaca babatwara.
Uravuga ko bagiye nta kintu bafite, abo bantu ntabwo bari baregeze bamenyeshwa ko bagomba gutaha kujya gushaka ibyangombwa?
Ntabwo bamenyeshwa, ahubwo abapolisi y'u Rwanda iraza ikamusanga hari ikamufata. Nuvuga ko babatwara giturumbuka, nta muntu bateguza, kuko nibaze ko bateguje baca bavuga ati bo kwitegura mugabo bagusahari hari uwo bari bagiye gusenga, hari uwo mwabwiye yuko yaragiye gusenga mu gitondo ari umuyisilamu yaragiye gusenga saa kumi n'imwe agiye gusenga baca baramufata. Hari n'abandi bari bamaze nk'iminsi nk'itatu bafashe ku wa gatandatu bari bagifunzwe, baca babakura rero mu busho bari barimwo babatwara ku mupaka. Ariko gusa kimwe bemera, baremera yuko binjiye mu Rwanda bafite ibyangombwa byo ku mupaka baha intara ziba zihanye imbibe, canke ugasanga yarinjiye kiye muri magendo adafite ibyangombwa. Mugabo bakavuga bati naho twa dufite dufite ibyangombwa, Leta y'u Rwanda nidufashe duhe ibintu byacu, baduha akanya n'iminsi n'ibiri dushobore gutwara ibintu byacu n'imiryango. Ari nk'uwari afite umugore w'umunyarwandakazi afite n'abana, ariko babaye mu mategeko kubera ko batashoboye gusezerana kubera atari afite ibyangombwa bimuranga ngaha mu Rwanda. Ati basi ntibaduhe ibintu byacu tubitware mu Burundi.
Yari umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni kuri mikro na mugenzi wacu Eje.